Iyi muva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanye gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa kane, itariki 8 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2018. Muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese.
Kizana ya masaha kiryama ntabaye bayigeramo, ariko ko baratubwira kuko ingabo z'u Burundi arizo zihagenzura, arizo zihareba, ariko dufite impungenge zo kuza kureba ibintu zacu, kandi dufite umutekano w'ibintu zacu n'abaturage.
Uwo ni umunyagihugu wo muri teritwari ya Uvira havuga ku bitero byabaye kuwa gatatu, yemeza ko habaye itana mu mitwe hagati y'abasirikare b'u Burundi n'abagwanyi b'umugwi Red Tabara ugwanya ubutegetsi bwa Bujumbura. Tubibutse ko ari mu gihe abasirikare b'u Burundi bahakanye ko badafise abasirikare muri ako gace kavugwamo ibitero. Iyo nkuru n'izindi twazibateguriye, ikaze mwese. Tutahengurire kuri iyo nkuru nyene mu ntambara yabaye ejo kuwa gatatu itariki 7 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Abasirikare b'u Burundi baraye birukanye imigwi y'abagwanyi ba Red Tabara mu birindiro vyo kukiryama biri muri groupe ma ya Kigoma ya territoire ya Uvira intara ya Kivu yepfo. Inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo giye kuduha ibindi kuri iyo nkuru.
Nyuma y'icyumweru cyose ingabo z'u Burundi n'inyeshamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Tabara ziri mu ntambara. Kuri uyu wa gatatu ni ingabo z'u Burundi zashoboye kwirukana umutwe wa Red Tabara mu birindiro byo ku Kijyama, Gifuni ndetse no kuri Mugabo, aho izi nyeshamba zari zimaze igihe cy'imyaka 3 zikambitse, dore ko zavuye aho ngaho zerekeza muri lokalite ya Gitoga nayo iri muri gurupu ya Kigoma. Nk'uko byemezwa n'uyu muturage twavuganye ari Gahororo,
habaye ejo mu gatondo nk'igihe cy'amasaha 3 imbunde zirakuze za Kijyama, imbunde zikomakomeye. Bunde zimaze kuvuga abaturage niyo bari baragiriye za Kiryama, abantu barahunga n'abaturage barahunga, bamwe baja za Gituga, abandi baja za Bijujwe, abandi baja za Marungu. Imirwanira ba kugeza nko mu masaha 8 imirwano imaze kurangira, abantu bagira impungenge zo gusubira kuza kureba ibintu zabo kugeza n'aya masaha Kiryama ntabaye bayigeramo, ariko ko baratubwira kuko ingabo z'u Burundi arizo zihagenzura, arizo zihareba, ariko dufite impungenge zo kuza kureba ibintu zacu, kandi dufite umutekano w'ibintu zacu n'abaturage, kuko izi ngabo zihaye zirwanira aha ngaha ntacyo tubizeyeho kandi ntacyo tubizi.
None se abo bareberi bo mwari musanzwe mubanye gute?
Bareberi bo twari tubanye, bajaga guhahara mu masoko, urumva nta bintu z'abaturage baryaga cyane, bari bajaga guhaha barafite amafaranga yabo, bajaga guhahara ku isoko niho bahahe. Urumvaga bariya Barundi ntituba tubageramo, ntibahahe bavugana n'abaturage, ntitubizi natwe.
Bamwe mu baturage baturiye muri lokalite ya Mulenge bavuga yuko ingabo z'u Burundi zateye ku Kijyama zanyuze muri iyo lokalite ya Mulenge ahagana saa 5 za nijoro ku wa kabiri zivuye muri lokalite ya Rukobero, aho ingabo z'u Burundi zari zahungiye imigwano yabaye ku wa gatanu w'icyumweru gishize ubwo Red Tabara yirukanaga izo ngabo muri lokalite ya Kahororo, Muhanga ndetse na Mashuba. Twagerageje gushaka kumenya baba baguye muri iyo migwano ndetse n'abayikomerekeyemo, ntibyadukundira. Ariko amakuru ava ku Kijyama avuga yuko zimwe mu ngabo Burundi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane zakomeje gukurikirana izi nyeshamba za Red Tabara zahunze zerekeza muri lokalite ya Gitoga. Ese ni abaturage baturiye muri grupu ma Kigoma bavuga kuri izi ntambara z'imitwe y'inyeshamba n'ingabo z'u Burundi ziri kubera muri grupu ma Kigoma? Uyu ni umwe mu baturage b'Igahororo twavuganye ari Buvira, utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu ze z'umutekano.
Impungenge nuko abantu barwaniririya, urumva hari abaturage, hari umutungo wabo n'abantu bagiye mu voyage, ubwo ko turatinya kuzamuka kubera ikibazo cy'abo Barundi barwana n'abarebere babo. Ntituzi impamvu barwanira, imitungo yakirangirika icongeyeho, n'abantu ntabwo basirikira. Urabona se abantu ntabwo bazinduka, ntabwo bava mu Gitoga ngo bagende. Urumva nimba Abarundi bari kuryama, abandi barebere babo bari mu Gitoga, aho hagataho hazabera intambara, kandi hose ni mu baturage, hari imitungo abaturage, abana ntabwo bazajya ku ishuri, amasoko ntazarema. Urumva ni ikibazo.
Kuva intambara yatangira kuwa kane w'icyumweru gishize, igisirikare cy'u Burundi cyahakanye igisirikare cya Congo ko nta musirikare w'u Burundi uri ku butaka bwa Congo. Ariko mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya gatatu y'ukwezi kwa 11/2018, igisirikare cya FARDC gikorera muri Sange muri bataille speciale 349 cyemeje yuko cyafashe umusirikare w'u Burundi w'umukaporale uzwi ku izina rya Birori Mustafa, hanyuma kimwohereza gufungirwa kuri birode ishinzwe ubutasi mu mujyi wa Uvira ubwo yaherukaga mu ruzinduko rw'akazi muri teritwari ya Uvira. Umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Mbare Celeste yavuze yuko bagiye kugwanya imitwe yose yitwaje intwaro ariko intambara yo kugwanya imitwe yitwaje intwaro yo mu bihugu by'abaturanyi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kikaba kitarayitangira dore ko ibihugu bituranye na Kongo bishinja Kongo kuba icumbikiye abanzi babigwanya kuko muri Kivu y'Amajyepfo hari umutwe wa Red Tabara FOREBU FNL igwanya ubutegetsi bw'u Burundi ndetse na FDLR igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe muri Kivu y'Amajyaruguru hari umutwe wa FNL na ugwanya ubutegetsi bwa Uganda. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ibufira mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Umushikiranganji ajejwe impunzi muri Uganda hamwe n'ishiramwe impuzamakungu ya onirijejwe impunzi ku isi HCR uno munsi bashize ahabona ibyavuye mu iharugwa ryakozwe mu kumenya igitigirisha impunzi nyaco kiri mu gihugu inyuma y'amakuru y'ibiturire byavugwa kwiyongererezwa igitigirisha impunzi. Inkuru ya mugenzi wacu Ignatius Bahizi.
Nubwiri barura risha ry'impunzi riri muri iki gihugu ryatangiye mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka gitwa ko ari barura risanzwe n'abategetsi bavuga ko ubu hakoreshejwe ikoranabuhanga rigezweho ryashoboye kumenya umubare nyawo kuko mbere hari impunzi zagiye ziyandikisha inshuro irenga kuri imwe kugira ngo zibone imfashanyo itubutse nyamara ariko hari n'izindi mpamvu zivugwa kuba arizo zatumye imibare ijya hejuru cyane cyane dore ko imibare yatangazwaga mbere y'iri barura yavugaga ko Uganda icumbikiye impunzi zisaga miliyoni imwe n'ibihumbi 400. Uyu ni Hilary Onek minisitiri ushinzwe ibibazo by'impunzi mu gihugu.
The difference between the initial verification target
ati uyu mubare utandukanye n'amabarura yagiye akorwa mbere werekana ko harenzemo ibihumbi 332 kuri abo abasaga ibihumbi 250 barabaruwe basangwa batakibarizwa ku rutonde rw'impunzi nuko tubahanaguraho bitewe nuko abasaga ibihumbi 158 twabwiwe n'imiryango yabo yuko batazi aho bagiye abasaga ibihumbi 34 bo imiryango yabo yatwibwiriye ko basubiye iwabo hafi ibihumbi 10 bo biyandikishije inshuro zirenga kuri imwe impunzi ibihumbi 3931 bo bavuga ko bitabye Imana kandi abanyagihugu igihumbi nabo twabakuye ku rutonde rw'impunzi kuko twasanze ko bari bariyandikishije kugira ngo nabo bunguke ku mfashanyo za HCR. Ibi byatumye umubare wa mbere twari dufite w'imiliyoni 1,400,000 dusanga ko atari wo ubu akaba wagabanutse kugera ku miliyoni 1,100,000. Minisitiri natangaje ko muri iri barura n'igenzura y'impunzi basanze ko izigera ku bihumbi 80 zituruka muri Sudani y'Epfo zasubiye iwabo zitavuze kandi ko abana bari hasi y'imyaka 10 badafatwa imyirondoro yabo bakoresheje ikoranabuhanga ryo gufata ibikumu byabo ababyeyi babo bakoresheje ayo mahirwe kubandikishiriza ahantu hatandukanye kugira ngo bongere kumfashanyo babona bityo bituma imibare izamuka nyamara ariko izo mpamvu zose zivuyeho hari impunzi zingana na 70% zitagaragaye na gato muri sisteme bivuze ko imfashanyo yazigenerwaga hari abantu bayinyuruje akaba nariyo mpamvu hari abakozi bakomeye mu kigo gishinzwe impunzi bahagaritswe ku kazi mu gihe amaperereza agikorwa. Nabajije zimwe mu mpunzi ibitekerezo byazo kuri iyi raporo.
Nkurikije tekinoloji ya none ugakukaraba uburyo bakoresha mu kwandika abantu cyane cyane muri ibintu bya ikoranabuhanga biragoye ingene umuntu yokwiyandikisha aha Kampala agasubira kiyandikisha na Kivale canke Chaka hanyuma muntuze mu nkoranabuhanga ntibashobye kubitora nimba ivyo vyarashubutse ntibashobye kubibona kumbe nivyo binakubwira ko kwabaye gusamara yabaye ama mistake yakozwe nayo ma office nibaza ko bategeza guca babikosora vuba.
Umukuru wa HCR muri Uganda Joel Botrure yavuze ko intego nyamukuru y'ibarura yari yo kumenya umubare w'impunzi mu bakambi n'izituye mu mugi, atariko ibyo ari byo byose baracyafita mikoro make yo gufasha impunzi zisigaye.
Uganda remains the largest refugee hosting country in Africa.
Ati Uganda inasigaye aricyo gihugu gicumbikiye impunzi nyinshi cyane ku mugabane wa Afrika, kandi inkunga y'ibikorwa byose bigamije gufasha impunzi itangwa n'imiryango mpuzamahanga akaba ari 42% kwijana byonyine kuri bije yacu. Nubwo umubare w'impunzi waba utageze uwo dufite, imfashanyo iracyari nkeya cyane, akaba twibwira ko iyi mibare mishya igiye kongera gutanga icyizere kubatera nkunga kugira ngo bongere ingufu mu gufasha izi mpunzi. Nubwo iri barura ryashojwe, bavuga ko bacyandika impunzi nshasha zinjira mu gihugu, kandi ko n'abari basanzwe mu gihugu batibaruje bahawe igihe cy'amezi abiri cyonyine kugira ngo babe bagera ku biro bishinzwe ibarura kugira ngo bibaruze. Minisitiri Onek kandi yavuze ko mu ikoranabuhanga ryo kwandika impunzi ririho ubu ngubu rijyanye n'iryo leta ikoresha kwandika abanyagihugu mbere y'uko bahabwa indangamuntu, akaba rero bitagishoboka kugira ngo umunyagihugu ufite indangamuntu abe yakwiyandikisha nk'impunzi cyangwa se impunzi ifite ikarita y'ubuhunzi ibe yakwiyandikisha nk'umunyagihugu, kuko iyi sisiteme bakoresha ubu ngubu ihita ibivumbura. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Urakoze cyane Ignatius. Tuve muri Uganda tuje mu Burundi. Abanyagihugu baba mu bigwati vya zone Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura baridogera ishirahamwe SIP igenda naryo rikaba ririko riratunganya amaparsele iyo mu bigwati bishasha vya Nkenga Busoro. Abo banyagihugu bavuga ko ivyo bikorwa biriko biratuma bategwa n'imyuzurire na cane cane muri iki gihe c'imvura. Ibindi kuri inkuru Evariste Nzikobanyanka.
Aho ni mu makaritiye mashasha ya Nkenga Busoro, ahariko aratunganywa amaparasera mashasha yo kubakwamo uburaro. Ivyo bikorwa biriko biratuma haba abanyagihugu bagira ingorane. Izo nazo ni imyuzure ibatera biturutse kuri ivyo bikorwa, na cane cane iyi imvura iguye. Umwe mu bayaze n'Ijwi rya Amerika aba muri karitiye Kanyosha ya kane ihanamiwe na Nkenga Busoro avuga ko ivyo vyonyurwa nuko ishirahamwe ririko riratunganya ayo makaritiye mashasha ritaciye imigende y'amazi.
Nk'ayo mabarabara bariko baraca baciye bagenda bakora n'imiserege icana amazi, kubera yuko batayiciye n'ubundi amazi ateza kuba menshi. Nk'ubuhoho biracanagendeka kubera yuko atana amazi ariyo. Mu gihe ho bari amazi naho uzocisanga amazi batayaciriye inzira nyayo, uzasanga ariko akuninye n'abantu tubahefu baba hefu yakakuzi bategeza kugira ikibazo mu gihe batoba baciye inzira yayo mazi.
Urongoye ikigo kijejwe gutunganya amatongo yo mu bisagara sipe mu mfunyafunyo yabwijwe rya Amerika ku bikorwa bya mbere byari byo guca amabarabara yo muri ayo makaritiye mashasha no gushinga imbibe, akavuga ko bahereye ku bikorwa basabwe n'abahafitiye amatongo.
Bisagara Nkenga Busoro kiko kiratunganywa kugira ngo haboneke uraro bwiza bikije amategeko. Ariko rero muri iryo tunganya, kubera ko ibikorwa byari byarateze ari umugambi wateze kubera watanguye kuva mu 2010, abene gihugu bafite amatongo hajya bari basabye ko dutangura kubonesha amabarabara. Icyo gikorwa rero nico catanguye, nico gikorwa ca mbere catanguye co kugurura amabarabara no gushiraho amaborne kugira ngo umwe wese amenye iwe iparcele yiwe. Cyo kugwa yo kiko kirarangira.
Ababa mu makaritie ahanuru wiwe na Nkenga Busoro bavuga ko bari basanzwe bahanzwe n'iyo myuzure, kuko imikobe kitwara amazi yari isanzwe ari mito cyane, bagasaba kwigiye kubakwa yoba yagutse gusumba.
Ngaruka mbizoza ni kubera badashe umuferege bongereze ku bundi wahoraho. Urumva izo tumura amazu amazi ni menshi cyane amanuka nga. Urumva rero ingorane dufise bikongereza ubundi muferege ni batangura kugira karte shasha bongeze ibindi muferege nivyo dukeneye. Rero muferege urabona ofisi epeseri ntonya ngo kongeze ubundi ruguru yaho kugira tongere tu amazi amanuke ashike kuri lac.
Innocent Nibizi arongoye sipe avuga ko mu minsi ya vuba hagiye gukurikira ibikorwa byo guca iyo migende itwara amazi, aratahura iyo myitwarariko yabo banyagihugu.
Turaca tutangura ikindi gikorwa cerekeye cyo gutunganya neza byerekeye imifurege itwara amazi, ico naco kikaba kizotangura muri iyi minsi kuko amasezerano yo gutunganya ico gikorwa ari kashyirwa ku mikono n'ababijejwe. No kuvuga yuko isoko ryo gukora icyo gikorwa yaramaze gutangwa, aho uye amasezerano ageze mu bushikiranganji buraba ubutunzi kugira ngo bashire ko mukono hamije ibikorwa bitangura ubundi hari ahantu murazi ko ari ahantu hasanzwe hahanamye kwifuza yuko icyo gikorwa cyo tangura vuba kugira ngo bari abantu baba hariya ntihagire inkurikizi mbi ziboneka na cyane cyane ko naye amabarabara twuguruye naho nyine tudaciye tutunganye mu kurege vuba iyo cyayo noneka
simumanuko bw'igisagara cya Bujumbura gusa abahaba bidoga ko baterwa n'imyuzure abo mu buraruko bw'ico gisagara bavuga ko babibayemo imyaka n'iyindi bagasaba leta guca umukobe komunini wo kwegeranirizwamo amazi yaba yabateye aturuka mu makaritie yo mu buraruko no mu mitumba yo mu ntara ya Bujumbura. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Burundi urunani rw'amashirahamwe yishinze kugwanya ubwicanyi bukabije hamwe n'ihonyabwoko ruriko ruratera kamo gasaba kw'abahutu n'abatutsi bagira urunani bagasaba kw'abantu bagize uruhara mu bwicanyi bw'agahomera bunwa butandukanye bwakorewe abarundi bo mu bwoko bwose botohozwa bagakubitwa intahe mu gahanga. Abarongoye uru runani bavuga ko ivyo vyofasha abarundi kuva mu ndyane z'urutavana ko za politike n'amoko. Mu kiganiro muri sanga carenganye mu kanya gaheze mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Makoto Charles arongoye uru runani hamwe na Professeur Deogracias Nkinamira mu vyerekeye imigambi y'uru runani. Makoto Charles atangura avuga ukuntu iciyumviro cyo kugira uru runani cyatanguye.
Neza na neza reka ubundi guserukira ubwoko nibyo ikibazo cy'Urundi murazi ko cyagiye kirafatwa mu bwoko kandi kuva igihugu cyikukira byabaye uko, ariko tube tumaze gutahura yuko ababuze ari abahutu ababuze ari abatutsi dushobora guhura twaragiye hamwe nibyo nibyoroshye kuko twaragize amanama menshi atunganijwe n'ikigo Senape turafashwa ni shiramwe mpuzamakungu Infinity Watch turafashwa turafatwa mu mugongo ni shiramwe GIZ the Programme Civil pour la Paix shiramwe GIZ aho byavuye mu biganiro byabaye mu minsi myinshi kuva mu 2010 gushika mu 2011 umwaka wose twawumaze tuganira turaba twasanze rero ahanini ababuze ababo mu mabi yagiye arashikira Burundi baba abahutu baba abatutsi kujya hamwe ari byo byotuma tugira ingufu tukagira n'ijwi ryumvikana na cyane cyane ko twasanze yuko abagiye barapfa haba mu bahutu nta mututsi yari yatumye abo barabishe mu batutsi ngo genda muduserukire mu kwica aba no mu batutsi abo babarishwe n'abahutu nta bahutu bari babatumye ati genda muduserukire mu kwica bariya. Tumaze rero gutahura twasanze yuko mu bisanzwe ubwoko bwagiye burakoreshwa n'abari bafite inyungu idicanke ziriya mu mabi yagiye arashikira kino gihugu kuva dushake dufatire ku nayo kwikukira gushika ubu twasanze ubwoko bwagiye burakoreshwa nk'ikiraro kugira ngo abaca nke bari yabashike ku nyungu zabo za politiki. Icyo rero tumaze kugitahura mwumva ko kitavuye hagufi kugira ngo ababuza ba ubwoko bw'abahutu bavuga ati abatutsi nibo batugandaguriye nibo batumariye abacu ababuza babo mu bwoko bw'abatutsi bavuga bati abahutu nibo batumaze nibo batumariye abacu kugira rero tujye hamwe. Mwumva ko cyabaye igikorwa cyo kumanza gutahura no kumva yuko uwabuze yaba umuhutu cyangwa umututsi we uwo ari we wese yagize umubabaro. Uwo mubabaro rero tuca tujya hamwe kugira ngo tuwusangire maze turabe n'ibyabitumye n'imvo nyamukuru zageze zatuma ibyashyitse kugira na ntabyo dushobore kuvugira hamwe mu bumwe nk'abantu basangiye umubabaro no kumvisha akababaro kababuze
reka tumuhe njambo professeur wa de gracias nkinamira nawe nyine atugire agire cavuze ku kurugoruna ni rwanyu mwashinze mbega mushana he de gracias nkinamira ugoruna ni eka imigambi myiza rushikiriza mwebwe mushira hamwe yajyanyu mu ivuga kwi
Ego cyane ishyira hamwe ryacu ngira mbanze mvuge icyo rigamije kandi no kuva ryari kuko iyo yihurumbanira ishyashya n'iyo muri 2010 bon twebwe ishyirahamwe tugize yitwa collectif de survivants du génocide de 1970 donc avant et après donc iyo n'abantu b'abacika cumi nyine bagiye hamwe kugira ngo bagerageze kwibuka ibyabaye bagire ko babishyira habona kandi byurumva byatanguye iyo mvuze 1972 avant et après avant il faut descendre aussi jusque muri 1962 juste après l'indépendance 65 67 69 72 et puis après allez on a 79 81 et puis il y a aussi 1991 et puis il y a aussi 1993 alors mugabo twabihaye iyo presidi ya 1970 kuko ariho haheze abantu batari bake bakigabye 500,000 personnes hanyuma dufatiye iyo point kugira ngo abariyo tuyigira niho rero twavuga tuti tugire akantu kugira ngo kameme abantu boye kwibagirana 500,000 personnes ni benshi cyane twatoye ahantu tuzi kuko turamaze kumenya ko hariho ibipfuriro tubita ibipfuriro igipfuriro n'ahantu bahambye abantu babona kandi abantu benshi bagira ko bakabafurira biriho byinshi na severi yamaze kuvuka imaze gutora hasi 400 n'ubu rero aho twatuye naho inyambeho hariho ibipfuriro bishyika kuri 4 kandi ibyo bipfuriro byimbwa n'amakaterpillar donc byakoreshwa amamashini hanyuma amakamyo y'igisoda akaza azanye abantu bagasukamwo nabo akazizinguze nyakaterpillar igasuka ku ivu hari ipfuriro 4 kandi birazwi hariho n'abantu bayivuze neza bakabitemanya nicyo gituma twatuye aho kuba ariho dushyira iyo pankate ni pankate twashyizeho kugira ngo tugire icyo cibutso aho rero reka mbaze bwigishe ikibazo bambajije nicyo bambajije uti mvuge kuri iri shyirahamwe riri mwaba urumva ni rishyashya yewe ndakubeshya sinari bwanarimenye mugabo nuko ni byiza n'ibicyumviro bafise ari icyo na severi yaravuze ati twifuza kuzugira ikibutso kimwe icyo kibutso kimwe nta muntu yogihakana kuko n'ikintu cumvikana ko n'ikintu kiduhuza mbwa ikintu kitumvikana ni uko ngaho gushyika ubu ibimenyetso by'amapfuriro by'iki bihari mu Burundi ni bitanu muri ibyo bitanu nta na kimwe kivuga abahutu bapfuye kirimo nta na kimwe ariko hari ahantu kivuga ngo genocide de tutsi ndabyumva ibyo ntabwo ubihakanye ko bishoboka kuba byarabaye kuko ibyo byose bizuzanywe n'amatohoza iyo tubwira imana tukaronka abantu bagira amatohoza bagakira ibindi ahabona hamwe umuntu agira ati iki kintu kirakwiriye iki kintu ni ukuri kintu byagenze uku n'uku n'abantu bakavuga ko benshi baracyahari barabibonye njyewe mu 2022 nariho uwombaza nababwira ingene byagenze kuko nanjye byarankoze ko naramaze iminsi mu munyororo
reka dushimikire cyane cyane ku byerekeye imigambi y'ugurunani rushasha icyimviro gishasha mu Barundi cyo kuja hamwe kugira ngo abantu bakoze amabi abari bo bakwitwa intahe mu gahanga aho gufatira mu kivunga nashaka ndababaze hari ikibazo ariko gishobora kuba nk'intambamyi cyo gukingiranira ikibaba kuva kera nk'uko mwabivuze abantu bakoze ubwicanyi arababisha abatutsi abisha abahutu bose eka nta n'umwe ubona ko yakwiswe intahe mu gahanga bimwe biboneka ikibazo cyo gukingiranira ikibaba naho hazoba hari gurunani ni kibazo mbona ko kizokorwa
kirashoboka rwose cyane mbere kubikubwira mu kanya mbere kubivuga ndavuga yuko abarinzi bayibonye bariho turiho na twebwe twarabibonye ibitari bike turabizi yewe naragiye nafashwe n'abasoda ndagenda ndashika mbimba ngira imana hariho umuntu yambonye hanyuma rero mugabo aranyegezanyegeza amaze kubabara cyane mbuye namaze amezi atandatu mu bitaro ibyo rero tubireke kuko si ibyo ndiko ndetse ndabwira ati manyage mugabo nibambaze nzeze ndababwira ibintu byagenze reka rero ngaruke kuri ibiti yuko intumbero y'iyi asosiyasiyo iyi sengisigani asosiyasiyo ya 2010 wavuze yo kwa makoto
nibaza ko intumbero niba afite intumbero yo kumenya ukuri bagaheza bagashaka kugira ngo ibintu byose bijye hamwe nibaze noneho tuje hamwe na twebwe nta kindi turondera
tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamyanya i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe na Emmanuel Mirweneza
yego ndabumva
muri hega Emmanuel
ndi mu majyepfo y'u Rwanda i Nyanza
yego
ibyo bintu by'abaturanyi bacu ni abarundi inshuti zacu amateka barimo ndetse nayo babayemo genda gusa cyane nayo twanyuzemo nk'abanyarwanda mu by'ukuri nta muti w'ikibazo waboneka nko kumva impande ebyiri zishaka yuko ikibazo gikemuka kuko bisenya igihugu kandi n'ubundi kucyubaka tucyubaka twese twagakwiye kuba turi mu murongo wo kumvikana wo gushaka intumbero yo kugira ngo twubake ibihugu byacu bizira moko
urakoze Emmanuel impanuro zikomeye teka amabarundi kabasaba kumvikana kabasaba kubaka igihugu kitagiramwo kiziramwo amoko abasabye kandi kuganira reka duhe ijambo Cedric hanyuma mukanya ndaha ijambo abashaka nta turi kumwe bagira icyo bavuze ku byashikirijwe na Emmanuel na Cedric. Cedric mwiriwe neza?
Mwiriwe
muri hehe ga Cedric?
Ibujumbura.
Kandi kazina ninde?
Manirakiza.
Manirakiza tuga ku ijambo kibazo cy'imvuyo
ego cyo cyombona nuko nuko mbona takintu cy'ubwoko mbona no musi kihari nibaza ko hobe ibiganiro abantu bakaganira bahuza kihanza barundo no musi n'ubukene
murakoze Cedric reka duhe ijambo abashinga turi kumwe mushinga ntahe Makoto Charles reka dutangure kuri mwebwe ni cyumviro gishikijwe na Emmanuela reka na Cedric basa n'abavuga bimwe tuga ku jambo
yego basa no kumwe mugabo imbere yuko kumbure no duga ku ibyo byumviro bya bishikijwe na Cedric na Emmanuel manze mvuge ku kantu gato ikumbure ngira ngo professeur turi kumwe mu kiganiro ikumbure ntibajeje ko kumbure yo batatanyuzwe neza ubundi nimba nabuze ajya mashira hamwe atandukanye kumwe ko amashira hamwe arakagwe kamashira hamwe y'ubwoko bumwe gusa aradizaye avode ngira ngo arayizi nimba di amepesigira ubuntu adesi nkingi n'andi mashyirahamwe ni ukuvuga n'abarundi bari mu bwoko butandukanye no mu mashyirahamwe atandukanye arimo abahutu n'abatutsi bashimye kujya hamwe no kugira ubwo runani ubundi rero nduze ku ntererano ya Cedric yarahejeje gushikiriza ni ukuri ikibazo cy'ubwoko mu Burundi nkawo uvuga ati igihe cyafite novuga ngo uburemere nk'icyo cyari nk'ubwo cyari gifite muri kahise kuko ugiye kuraba uno munsi abarundi barashobora gusangira kabisi n'agahiye kandi kunywana birashoboka
nwereka duhe ijambo mushya na hehe Professeur de Gracias Ingiramera nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na Emmanuel na Cedric duga ku ijambo mu kanya gato
yego cyane murakoze ndashimye cyane ngaruki kuri aka gaheruka imperutse kuri turiko turayaga Makoto nibaza ko ari byiza wabuze ati leta yuke kugira ngo ishyire abantu hamwe baje hamwe bavuge ibyo nibyo twanye tuvuga kuba kera ariko icyo nagira nongere ko nuko iki gihugu cy'uburundi cyane gifite leta yambyeho ibyo byose byaba hariho leta hariho rero ugiye kurebera ubushakashatsi hariho ubushane bw'amareta yari ahari nehari ubu urabona turashobora kuvuga nawe uraguze telefone tukavuga twicaye ngaha ikindi byo byanshikiye narahunze n'amazina yaka 20 hanze 21 mugabo nta n'umwe yabwigera mbahamagara ngo ambaze ati byageze gute byo rero nibaza ko ni byiza cyane mugabo kuvuga ngo iki uwe ntabwiza kwiyumvira ntabwiza no kugira ikintu cyerekana ibyumviro by'abafise n'ibyabaye ivyo birakwiye kubaho ngaha mu Burundi hari ivyibutso hari ivyemezo by'abantu benshi b'abatutsi hanyuma rero mugabo hakaba n'abandi mbere batere n'abarundi abo bita ngo banyamurenge barafise nabo nyine ikibutso ngaha mugabo mu Burundi w'umuhutu ntashobora kukigira ngaha ntibikunde iyo niyo ngorane dufise kandi mu kubigira neza imboga ngo tubishyire kugira kimwe tuzobigira kimwe mugabo niba bombe icyo umutima bubona ibyo bindi hame dusubire gutanga ubwa mbere severe dufashe tujye tugira ikindi kimwe kandi gushyira hamwe ni byiza cyane ikintu twese dukwiye gushyigikira
Abo rero barabatumire bambyenzi wacu Fadeke Nkundikije mu kiganiro muri sangaho urunani rw'amashirahamwe yishinze kugwanya ubwicanyi bukabije hamwe n'ihonya bwoko ruko ruratera kamo gasaba ko abahutu n'abatutsi bagira urunani. Aho rero niho duhareje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turabashimiye mu mwese mwaduteze amatwi, turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma muri studio gatanu mwari kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye.